Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze mu makuru yacu. Abarundi bifuza kwinjira mu gihugu cya Uganda berekeza muri Kenya n'ahandi bakomeje gukumirwa.
Abaganda barase kutukongera baranga kuturengana, bacha badusubiza inyuma, ntituzi ngo twahogwe iki. Batubwiye ngo nitugende tubwire perezida wacu Nkurunziza ngo yishikane ngo babivugane.
Numwe mu Barundi bakumirwa kwinjira mu gihugu cya Uganda bakoresheje umupaka wa Mutukura. Iyo nkuru n'izindi ziri mu myiteguro y'amatora mu Burundi ni mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Rakoze editi yahere ku Burundi. Akanama kaoni kajejwe gutohoza ivyaha byabaye mu Burundi kavuga ko leta ya Perezida Nkurunziza Pierre iri kwirakoresha ikandamiza. Batatu bagiza ku kanama bavuga ko iki atari kimenyetso ciza ku matora yimirije muri 2020. Mucegeranyo cashikirijwe umurwi wa onijejwe iby'agateka ka muntu i Geneve jo ku munsi wa kabiri. Ako kanama kagaragaje umubabaro ku ngingo Burundi bwafashe yo kugara ibiro bya ONU bijejwe agateka ka muntu mu Burundi inyuma y'imyaka 2023 bikorera muri ico gihugu. Ako kanama kavuga ko amatora yo muri 2020 ashobora gutunganywa hisunzwe uruhagarara rwa politike rwabaye muri 2015, aho Perezida Nkurunziza yitoza mu kiringo kigira gatatu cateye amahane. Bavuga ko bafise ivyegeranyo vy'abayoboke b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi baterwa ubwoba abafatwa hamwe n'abicwa. Ambasaderi ya Maho Burundi muri ONU i Geneve Renovate Tabu yaranebaguye abagize ako kanama, avuga ko ari abacangero bakorera abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Yaranse kwemera raporo avuga ko yuzuye ibinyoma, ibitutsi kandi ishingiye kuri politike. Leta ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump iriko iranka kwemera gukurikiza kamo iterwa nabo mu gihugu canke mu makungu gasaba kw'indege nshasha yo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX 8 ikorerwa muri Amerika ibuzwa kuguruka. Trump ari mu biganiro n'abategetsi ba kompanyi Boeing nk'uko byashikirijwe n'abategetsi mu biro vyiwe White House. Umuyobozi mukuru wa kompanyi Boeing Dennis Muhlenberg yaremereye Perezida Trump ejo kuwa kabiri ku indege y'iyo kompanyi yo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX 8 ata kibazo na kimwe ifise cyo yibuza kuguruka. Ibiba inyuma y'impanuka indege ya Ethiopian Airlines 737 MAX 8 yabaye ku munsi w'Imana haheze umwanya muteho ihagurutse ku kibuga cy'indege cya Addis Abeba hapfa abantu 157 inyuma y'amezi 5 yindi ndege y'ubwo bwoko nyine iguye mu ibahari ihagurutse i Jakarta muri Indonesia. Ingenzi 189 zose zarimwo zarafuye. Boeing yashikirije ejo kuwa kabiri ko ata mugambi wo guhagarika iyo ndege yo mu bwoko bwa MAX 8 kuguruka. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Venezuela Elliot Abrams avuga ko leta ya Trump igiye gushikiriza ibindi bihano ruhasha kuri Venezuela muri yindwi. Nta siguro yatanze igihe yashikiriza ivyo ejo ku munsi wa kabiri muri Mbabarira, ariko yavuze ko bizoba byerekeye amabanki hamwe no guhagarika amaviza. Amerika iramaze gufatira ibihano abategetsi bajejwe umutekano, ishyirahamwe rya leta ry'ibitoro hamwe na banki Venezuela isangiye n'Uburusiya. Abrams ashikirije ivyo inyuma y'aho umushikiranganji w'imigenderanire wa Amerika n'andi makungu Mike Pompeo atangarije ko Amerika yugaye ambasadi yayo i Caracas kandi itahukanye n'abakozi bose bari bagisigayeyo. Pompeo yavuze ko iyo ngingo ari ingaruka y'icuka kibi kiri muri Venezuela, ariko mumenye ko Perezida Maduro wa Venezuela yagiriza Amerika kuriko irarondera kumukura ku butegetsi. Kardinali w'umunya Australia George Pell numutegetsa akomeye cyane i Vaticano yaraciriwe igifungo cy'imyaka 6 ku byaha bifatiye ku busambanyi. Uwo yahoze ari umukuru w'umuby'ubutunzi i Vaticano kandi yari umuhanuzi wa Papa Francisco aho guhotera abahungu babiri babaririmbyi muri korale muri katedrali y'i Melbourne muri icyo gihugu cya Australia haraheze imyaka irenga 20. Ivyo byaha yagirizwa ko yabikoze haraheze haheze amezi make agenywe kuba Archbishop w'i Melbourne. Pele hamwe n'abamuburanira bategekanya kunguruza ugo rubanza. Abategetsi ba Israeli barugaye ikibanza i Yerusalemu cyeranda ku Bayahudi no ku Bayisilamu nyuma yaho bombe iterewe ku kirindiro cy'igipolisi kiri muri ico kibanza. Igipolisi cyo kuwa kabiri cyaratanye mu mitwe n'abanyepalestina kuri ico kibanza. Abayahudi bavuga ko ari umusozi mweranda mu gihe abayisilamu bacita Haramu al-Sharife canke urusengero rweranda. Abasengera bose barakuwe muri ico kibanza. Igipolisi kivuga ko cyongera kugurura kubasenga n'ingenzi kuri uyu wa gatatu. Iyugarwa ry'ico kibanza ryaraniguwe n'abarongozi ba Isilamu mu bihugu byose bagwiriyemo ku isi. Intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu karere ko mu buseruko bwo hagati mu butumwa bwa Twitter yasabye ko impande zose zigumya zigatekana.
Arakoze Aloyce Bigirimana utugejejeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abasenateri bagize komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda bari mu ngendo mu turere mu rwego rwo kugenzura ibibazo biri mu rwego rw'ubuzima. Mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, iyi komisiyo yasanganijwe ikibazo cy'umwenda warenga miliyoni 300 ibitaro by'ako karere bifitiwe ukaba ubangamira imikorere yabyo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima.
Iyi myenda twatangije ni imyenda imaze igihe, dusanga igihe imaze hejuru y'imyaka 56, ariko usanga n'abaturage kuvurwa agasohoka igitara kigenda.
Uwo ni Bwana Emmanuel Nsigaye, umuyobozi wungirije w'akarere ka Rusizi. Aharagaruka kuri uwo mwenda ibitaro bya Mibirizi na Gihundwe byombi byo muri ako karere biberewemo n'umwenda warenga miliyoni 300 mu mafaranga y'u Rwanda. Ibitaro bifitiwe na leta binyuze muri gahunda y'ubwisungane bw'abaturage mu kwivuza izwi nka mituelle de santé, ukaba ari uwa mbere y'umwaka w'2015 ubwo iyi gahunda yari igicungwa n'ubuyobozi bw'uturere. Kuva yimuriwe mu kigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize kizwi nka RSSB, ayo mafaranga yagombaga kwishyurwa binyuze muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, ariko kugezana n'ubu akaba atarishyurwa. Ibyo rero bigakomeza kugira ingaruka kuri serivisi ibitaro bitanga zirimo no kutabasha kwishyura neza imiti baha abarwayi, nk'uko bisobanurwa na Bwana Placide Nshizirungu uyobora ibitaro bya Gihundwe.
Farmasi tuyifitiye ideni kandi rinini tugenda tugabanyaho, ariko birumvikana yuko hari icyo bidindiza ari mu kubishyura vuba n'abo bakeneye kurangura, ari no mu kugira ngo tugire n'izindi serivisi dutanga kuko ntago bari imiti gusereka, tuba tugomba no guhemba abakozi, kuvugurura inyubako, kongera umubare w'abakozi. Aya mafaranga yose agiye atahawe mu buryo bwiza, twakongera n'abakozi. Mu mwanya umuntu yakamaze ategereza kuba mukiya kubera ko n'abakozi biyongereye, hari byinshi cyane bidindiza ku buryo uko byagenda kose hari icyo bibangamira umusaruro dutanga.
Uretse ayo mafaranga aturuka ku birarane bya mituweli, kandi hari n'undi mwenda warenga miliyoni 150 ibitaro bya Gihundwe na Mibirizi byombi bifitiwe n'abaturage bagiye bavurwa bakagenda batishyuye. Icyakora kuri ayayo, izi ntumwa za rubanda zikaba zasabye ubuyobozi bw'akarere gushyira imbaraga mu kuyishyuza kuko ari serivisi yahawe abaturage buyoboye. Senateri Ntawukuriryayo Jean Damascene ati:
"Murabahungukiye ibitaro bya miliyoni 100. Ntabwo nibaza yuko muri izi miliyoni 100 ntabwo mwumva ko ari abantu bashaka kwishyuza, ntabwo mukora mu nasi ishuri cyane ko na mituweli bigaragara yuko nabo turacyafite ibyo kibazo.
Bwana Nsigaye Emmanuel ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri ako karere akavuga ko hari gahunda yari yo gukurikirana ayo y'abatoroka ibitaro.
Twasabye abayobozi b'ibitaro ko bagomba kujya batwohereza imyirondoro yabo tugakorana n'abayobozi b'imirenge kugira ngo babanze banagere no mu rugo rw'aba muturage tumenye wese ko uyu muntu ntabwo yishoboye. Nidusanga koko atishoboye icyo gihe azajya mu rwego rwo gufashwa mu buryo bwawe, ariko nibigaragara ko ari umwambuzi kuko ari abatabye ubwambuzi afite ibyaherwaho mu kwishyura, icyo gihe twe tuzafatanya n'ubuyobozi twabasabye kujya batugezaho urwo rutonde rw'iyo myenda tugafatanya n'ubuyobozi bw'imirenge tukabafasha kwishyuza. Ibigaragara ko ari ukutishoboye tukabyishyura mu bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa bose.
Uretse iki kibazo cy'umwenda munini utishyurwa mu bitaro bya leta n'amavuriro muri Rusizi, izi ntumwa za rubanda zanagaragarijwe cy'abakozi bakiri bake mu rwego rw'ubuzima, cyo kimwe n'ikibikorwa remezo by'uru rwego bidahagije bituma hari abaturage bakora ingendo ndende kandi zivunanye bajya gushaka serivisi za muganga. Madame Nyagahura Marguerite, Vice Perezida w'iyo komisiyo, akaba yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagiye kubikorera ubuvugizi muri guverinoma.
Tuzakora ubuvugizi, ibibazo byinshi batubwiye ntabwo bwo dushyira mu bikorwa, ariko dukora ubuvugizi kuko bishinzwe muri guverinoma. Tugaragaza imitero y'ibibazo, tugirana ibiganiro n'inteko bagenzi bacu bose, tukabiganiraho tukabitindaho tugasesengura, noneho tugatanga n'inzira tubona ibyo bibazo byakemuka.
Ikibazo cy'ibitaro bitishyurwa uko bikwiye si gishyira mu Rwanda, kuko hari n'ahagiye hagaragara bamwe mu baturage bafatirirwa mu bitaro bakabuzwa gutaha nyuma yo kuvurwa bakabura ubwishyu, cyane cyane abatagira ubwishingizi bw'ubuzima na bumwe. Ni mu gihe umwenda wabivurije kuri mituweli do sante ntibishyurirwa uruhare rwa kabaye rutangwa na leta kugiye nawo ukomeza kuba imbogamizi ku mikorere y'ibitaro bya leta, bisabwa kuzamura umubare w'amafaranga byinjiza mu rwego rwo kugabanya iyo bikenera aturuka mu ngengo y'imari ya leta. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi, umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora yahamagariye abayobozi b'amashyaka gukoresha imvugo zibereye mu bihe by'amatora biri imbere. Yabivugiye mu nama yamuhuje n'abayobozi b'amashyaka, ab'amashyirahamwe yigenga n'abo mu madini. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka uri i Bujumbura mu Burundi.
Umukuru w'umuguseni ari mu batanze ivyigwa muri iyo nama ya mbere itunganijwe n'abagize umurwi kuva bashinzwe amabanga. Pedro Caraveri Kazise yabwiye abamenyesha makuru intumbero y'ugo ruganda.
Izi nyigisho intumbero yazo nuko zihumura abenegihugu, zibaha ubumenyi bukwiye, zibibutsa ibyerekeye intwaro rusange koko, kugira abazovyifatemo neza babizi ko gutora ni kimwe mu gushimangira intwaro rusange. Igihe abantu batazi intwaro rusange icyaricyo byo bagora gutora, nicyo gituma tubanza kubibutsa. Turavuze yuko mu ntwaro rusange abantu bamenya ko bangana, abantu bamenya ko bafise iteka rimwe, abantu bamenya ko bafise uburenganzira bumwe, bisigura yuko uburenganzira bw'umwe bugarukira aho bw'ubundi butangurira, kandi bose mu by'igihugu bibaraba bagenda baraje inama.
Ivyo vyigwa kubije no gutsimbataza intwaro rusange bijeje gutangwa, abitavye uruganda bagize ico baterereye bongera barabaza. Abdul Kasim Arongo w'umugambwe IPD bigamibanga yabajije igituma hari abajejwe intwaro batorohereza imwe mu migambwe yifuza gukorera mu karere bajejwe.
Muri kino gihe tubashimirije amatora birashyo gasanga barongo imigambwe kubwe gukihugu mu ntara ku makomine ariho itegeko tutariko turumba kumwe itegeko rijanye ninge na manama tunganywa kimwe n'ibijanye n'imyerekano ugasanga tugabanya imigambwe tubyumva uko cyane tuzi uko tumenyesha ibikorwa tugira turangura ariko abajeje intwaro nabo bakumva yuko tubasaba uruhushya ugacusanga turiko turapegana kandi atariko byategezwa kugenda foko gwiki kugira ngo iryo tegeko tubyumve kumwe kugira ngo ntihabe ukwegana maze yantwara rusangiye turiko turifuza gutsimbataza mu gihugu cyacu tsimbatare by'ukuri
uburongoye umurwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu asanga atari umurwi arongoye ukiranura ayo matati
kugira ngo muri seni sitwe tuza kubimenyesha cyane uko byogenda uca byogenda uku mugambi ikuru ngaruka hahandi Nishakiyago kugira ngo abantu bashike ku ibintu bitegezwa kumera. Itegeko ririho nibaza ko bitokwanga yuko abantu bicaranye n'ibyokwanga yuko babyumva kumwe hanyuma bakabikurikira.
Bamwe mu baserukiye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi muri urwo ruganda bashikirije n'amakenga ku bijanye n'itegeko rigenga amatora bavuga ko ryateguwe batagishijwe inama bakabaza nimba mu Seni uzisunga itegeko ritemewe na bose Nestor Biruko ushaka wo mu mugambwe Senele urongowe n'umushingamateka Gato Rwasa ari mu babajije icyo kibazo
arimo abanje kutugira muti intwari ibereye igengwa n'ikiyago cyama nubwo muri icyo kiyago cyamaho muri iryo tegurwa ibyigizwa rizogenga amatora icyo kiyago cyamaho cyarabaye neza ubwo imigambwe yose yaragize icyo kivuga ko ubwo abarundi n'abarundi kazi bose baragize icyo bashigiriza kuri iyo nteguro kugira ngo izoshike koko ari integuro bose biyumvamwo kandi izobatunganiriza kugira amatora agende neza
mu mugwiseri bavuga ko icyo kibazo atanyije tomo yibo gitangira komiseri Serge Ndayiregije umuri umugwi ujejwe amatora yanatanze n'icirwa yishura icyo kibazo muri ano majambo
seri n'abakozi banyu muzajya migambwe mu gihe hoba hatumvikanye ibirimwo twebwe ibyo ntiharadushikira niyumvira rero ko twabaye ufite ikiyago tukaravugana ikiyago n'ikindi muraba muje hamwe n'imigambwe muhane byumve icyo muzokuramo icyo muzoshiramo mukacumvikana ko inama ishinga amateka n'inkuza amateka ikari kwita ku rutoki ni ukuri twebwe icyo tuzokora tuzokubahiriza amategeko muzoba mwadushikije mu gihe naho mutabyumvikanye ko seni ni ukuri ntashishoboye guca ku rubanza kuko siyo itegura ayo mateka seni ifite itegura biyerekeye
Petero Karaveri Kazise arongoye umugwi seni arahumuriza abibaza ko umugwa arongoye atacuri kurakora kandi igihe cy'amatora cegereje asigura ko ikiringo cy'amezi 18 gisigaye gikwiye kugira bitegure akavuga ko barindiriye ku itegeko rigenga amatora ritegwa ku mukono n'umukuru w'igihugu kugira nabo bashira habona ikirangaminsi cy'ibikorwa byerekeye amatora ya 2022 i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi Evariste Nzikobananka ijwi rya Amerika
banyanyi ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda abarundi bajya mu bihugu bya Kenya na Sudani yepfo banyuze ku mupaka wa Mutukura uri hagati ya Uganda na Tanzania bamaze igihe basubizwa inyuma n'igipolisi gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu cya Uganda Abaganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bagira igihombo kinini bagasaba leta guhagurukira icyo kibazo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza uri Nairobi.
Imodoka yari mu 48 harenganye abantu bane. Icyatangaje nuko nababa bafite imitayi bagiye kurangura mu Buganda batashobora kurengana.
Bora aba bakajya hamwe hagati y'icyo gihugu cy'u Buganda n'iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Kwa bantu turahahombera rwose mu biteye ubwoba.
Iyi misoro ibintu turuka mu makomene ya Bugendana na Mutaho mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Iyi mu Barundi batari bake kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka basubijwe inyuma bageze ku mpaka wa Mutukura bariko barengana baje mu bihugu bya Kenya na Sudani y'Epfo. Ibiganiro rya ikivyababaye ko
jewe nahakurukiye Bujumbura kwa Sione ku tariki 19 zo kwa mbere turaza duca hariya muri Tanzania tugeze ku mupaka wa Tanzania no Buganda aho bita ku Mutukura. Abaganda barase kutugongera baranka kuturengana baca badusubiza inyuma bituze ngo twahogwe iki nta kosa twari dufise eka na byangomba cy'inzira twese twari tubifise. Muka twikintu batubwiye ngo nitugende tubwire perezida wacu Nkurunziza ngo yishikane ngo babivugane twe nk'ibyo bintu muri make ntituzi icyo bo baba.
Imodoka yari mu 48 harenganye abantu bane. Icyari kibabaje cyane nuko umuntu ari gushobora kwibaza ati none nibiki kumbure babanka rwagwaruka bavuga ngo rugenda kuba goba kwiga intuze nyibyigisirikare cyangwa nk'ibiki. Icyatangaje nuko nababa bafite imitayi bagiye kurangura mu Buganda batashobora kurengana. Icyo gihe haro twari kumwe yagiye muri imigrasiyo y'Ubuganda arabaza cyabitumye bamubwiye ati ntacyo bashimye kuvugana nawe ati nasubiye inyuma bwire Nkurunziza avuge icyabitumye. Nubagira tentative yo kubaza ikibazo yarisika kuba yo gikimoko.
Abahungu bahejeje amashuri yisumbuye bagahitamo gusohokera muri Kenya nyuma yo kubura akazi wabo bavuga ko bamaramajwe no gusubiza inyuma ta mpamvu bahawe.
Twarababaye cyane twabuze ngo tuyifata kuko iyo uvuye muhiri uva muhiri uziga waseze imiryango wagize iki. Twaramaramara no gusiba mu miryango hari usanga agakiriye agahawe n'umubyeyi wiwe urabona ubu mu Burundi turamara amashuri tugashomera akavuga ati mwana anje akiragenda uhigira handi ni kuvuga ari yagurije nk'agaka urumva akabagahombye akubonye ugarutse nawe narira nk'uko urinze urumva ni ibintu bibabaje cyane. Twaramaramara inacyo cyane rwose cyari uko tugira
kasi icyo gihe wamenga kabisa mu gihugu twaciwe rwose twaciwe uriyumvira n'ukuntu dosubira inyuma ukimvira ukuntu dosheka muhira ubivuga biyumvira n'ukuntu udutungwa twaba waragurishije iki wamenga tubicibwa gose mu gihugu mwana kamenga mbere nta nabantu tukirimwo.
Twese imaramare bemeza kandi ko n'utwabo twahahombeye imbere yuko basubira kugerageza bakinjirira ku mpaka wa Gatuna babanje guca ku butaka bw'u Rwanda.
Narahombye kabisa bimwe biteye ubwoba kuri imvire navuye ku Gatumba nagurishije ibintu ngenda Bujumbura kurondera byangombwa iyo nitike yose nturira ndagenda gutabuza nitike kwa Sioni nyene tuhagirige turafata imodokari aho twari ni Bujumbura twari ahantu twaza turarya amafaranga ku Mutukura badusubije inyuma hose baturadusubije inyuma mva twarya amafaranga twaraba twararondeye ibana twarahombeye bimwe byahatake.
Ubuserukire Burundi muri Kenya ambasadori Remi baramama sigura ku kibazo cy'Abarundi bankirwa kwinjirira ku mpaka wa Mutukura kizwi yemeza mugabo ko kigiye kurangira vuba.
Vyukuri si kibazo camaho icyo naho bavuga ko ari kibazo ntikizwi na leta y'Ubugande nabiyadukiza bagagira iyo nyifato kumvo zibiri canke zitatu harimo yuko bo bahenda hende bakagira icyo baronse ubwa kabiri harimo ibyo bavuga ngo na gashavu gafatiye mu gihe abaganda b'abaskuti bagira baje Burundi ibyavuzwe mwaravyumvise ko twebwe twiyumvire ko byoba ngoma ko bubahiriza amategeko y'ibihugu mu bijyanye no kugenda umuntu yitwaje kigwanisho. Rero Burundi bukaba bwarafashije nyifata ubwishimikije amategeko hari mu Baganda bari baherekeje abo bantu batabyakiriye neza batwawe n'agashavu ni nabo rimwe na rimwe usanga bihishije hirya no hino bagatanga amategeko muri abacanye bariya bakaca batera ibibazo abarundi bari mu ngendo. Ariko si igihugu cy'u Buganda cyagiye kibitegekanya nta kibazo kiri hagati y'igihugu cy'u Buganda n'u Burundi baratwigeye neza yuko vuba bwango tutazosubira kumva ibyo bibazo.
Abarundi batanguye kuvuzwa ku bwinshi kwinjirira ku mpaka wa Mutukura kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Ni nyuma yaho hagati mu kwezi kwa 12 umwaka uheze Burundi bwankiye kurengana umupaka wa Kobero mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu ku rubibe rwacu na Tanzania. Urwaruka rw'Abaganda n'Abagandakazi bo mu hari w'Abaskuti rwari rugiye mu ihwaniro ry'akarere mu ntara ya Gitega. Icyo gihe abajejwe binjira n'abasohoka mu gihugu basiguye ko bamwe mu bari baherekeje urwaruka bari bitwaje ibirwanisho. Muri iyi myaka itatu iheze Abarundi batari bake basohokera muri Kenya na Sudani y'Epfo. Muri Kenya uretse abakora mu gisata cy'amagara y'abantu cyane cyane abaganga hari n'abakora utuzi duto duto nko kubaka kumwa gufasha bubaka abazamu bakora mu mazu hamwe n'ubudandazwa rwo mu ibarabara eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo bamwe mu bagore bo mu nkambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu yepfo bavuga ko bahangayikishijwe n'abagabo babata bakajya gushaka abandi kubera ikibazo cy'ubukene buba buri mu nkambi. Ni inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu nkambi ya Mulongwe.
Muri inkambi ya Murongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka ari mu z'abarundi zigera ku 8000 aravuga ikibazo cy'abagabo batabagore babo bakajya gushaka abandi bakobwa bakiri batoyi n'abagore bafite amafaranga kuko byemezwa na bamwe mu bagore bo muri inkambi bagiye bahura n'ibibazo byo gutandukana n'abagabo babo
ko muravana i Burundi mwarazananye hakarorero mukaza mufite abana batanu batandatu hariho rero ubi Burundi yajyari umwe ari umutayigange atagira umugabo araronka ibyo bintu ashobora kwikoramwo akitsiga akikodora nawe ufite abana kuko amasabuni bayaduha twakinye isabuni yo kumesa kugira ngo isabuni gacyora kuri yapfu bagupokeje kagura gasabuni agiye agatembera agacibona wa mugore yisize yikoze atangura kuza baragiana ubuhabara acaguta cagenda kuri wa mugore batavyaranye witwara naho muri CNR kubera ariyo migenzo yino usanga bafite agore batatu bane batanu akubwira ati genda ugume mu bana nacu tugufashyamwo ugacutaha ugacumara maru ugacutaha kizimana rero ugaza gusuma ukantu kagasona uronka amata y'abantu ugacuguma ngaho ariko kubyisha abagore turahangayitse cyane kubw'abagabo twazananye.
Iki kibazo cy'abagabo n'abagore batandukana cyeze muri iyi nkambi kigaragara kandi mu miryango yagiye ihunga mu bihe bitandukanye aho usanga umugabo yarahunze agasiga umugore mu gihugu cy'u Burundi umugore yamusanga muri Congo agasanga yarashatse undi mugore bityo bikaba intandaro yo gutandukana kw'abashakanye nk'uko bitangazwa na Sadiki Ndikumana umugabo umaze imyaka ibiri muri iyi nkambi
kuko n'umugore afite umugabo ngaha hagize n'akantu bakorogana na gatoya amutuka amubwira ko acaca mu mariye ahubwo ugize mu Maria ari yaserewe wabamutunze bivana n'icyo nyene bari bakuye ahubwo kugira amaformasiyo menshi yo kugira hanura abagore babandanye kubaha abagabo babo bavanye mu Burundi niyo mvo nini ya ituma nabo bagabo baca baheba abo bagore baba bafite bagatora abandi bagore bashobora kububaha mu bundi muri ubwo buryo
ariko abagore nibo bavuga ngo murabate
cyane cyane bivana n'akagaye k'abagore umugore murashobora kubana iminsi myinshi rakwihanganiye mugamaze kugera ngaha akabona aronka byose agaca shaka rero gucasohoka kugaya muntacu mufasha ngo hasere ni mufasha mu nzira yibwa mugabo nawe agaca shavura akacarondera wa wundi abona ko bategerezwa guhuza.
Ese ni ku umuyobozi userukira impuzo z'abarundi mu nkambi ya Murongwe bwana Bigira Imana Remi Matias avuga kuri iki kibazo cy'abagabo n'abagore bati ngo zabo bakajya gushaka no gushaka
cyane cyane imanza zabo turazakira ku bwinshi ni naco gikorwa cyane cyane dukora turagerageza kubahuza abagore n'abagabo abumvise impanuro bakazakira bakongera bakabana nk'imiryango yari yatandukanye mu gihe habaye n'amatate yo kutumvikana mu ngo icyo gikorwa turagikora atangorane n'imwe tukabumvikanisha bakabana amahoro.
Aba bagore abagabo babo bata bavuga yuko bahura n'ibibazo byinshi muri inkambi mu gihe hari abagabo batabagore babo bakajyana n'udukariti umuryango wari usanzwe uhahiraho uyu n'uzamukunda Beatrice umugore wo muri inkambi
ni ukuri ubuzima bwo ngabo bagore bumeze nabi kubera na nama yari urongo kwisiga kugura amavuta amerika nabyo bamwe tugenda ukonyene miguru wazi abandi bitenge bose tugenda byaratabaga rutini nyuma ni ngorane n'ukuri
ngo menye yuko nta mubare nyawo w'abagabo bati ngo zabo bakajya gushaka abandi bagore wari watangazwa kuko hari abatabagore babo nyuma y'amezi atanu bakongera bakabana abandi nabo bagatabagore babo bakajya gushaka mu bakongomani batuye hanze y'inkambi y'uwo bagiye gutera ibiraka Bedaste Ngabo kubwa ijwi rya Amerika Imurongwe mu ntara ya Kivu y'amajyepfo.
Shuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloyz Bigirimana nawo kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.